Tashimi komandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mikumi twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva batankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe. U Rwanda rwemeza ko rwamaze kwishyura ibibazo rwabajijwe na Sentare yo muri Amerika ku kirego cyatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina.
Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba n'uko bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira ibyo Rwanda.
Yuni Alain Mukuralinda icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda iyo nkuru iri muzo tugaruka ku handi hato mu hafi y'amaradiyo yanyu. Reka ariko duhere ko yagezeho hirya nyino ku isaho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky uno munsi kwa Mungu yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi. Ni inama yabaye biciye ku buhinga bwa none. Abategetsi ba Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Ubuyapani n'Ubutaliyano bavuze ko bahuye na president wa Ukraine mu ntumbero yo kwereka Ukraine ko bari ku ruhande rwayo mu ntambara irimo n'Uburusiya. Inama y'ukuno wa Mungu ibaye mu gihe Uburusiya buriko bwitegurira isabukuru y'imyaka 70 ndwi iheze icahoze ari Union Sovietique gitsinze intambara y'abanazi b'Abadagi. Umunsi urahimbazwa cyane mu Burusiya. Ukraine ikaba yanagabishije abanyagihugu bakiri mu gihugu ku Burusiya bushobora kugaba ibitero byinshi mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi bufata nk'intsinzi ikomeye. Hagataho Ukraine yatangaje ko igitero Burusiya bwagavye kuri rimwe mu mashure ari mu gisagara kiri mu buseruko citwa Bilohorivka cahitanye abarenga 60. Ukraine mu bindi yagije Burusiya uno munsi no kugaba ibitero ahari bibanza vyiratiro bitandukanye. Muri rusangi Ukraine yemeza ko Burusiya umaze kubomora ibibanza vyayo vyiratiro vya baba 200. President wa Syria Bashar al-Assad yagendeye no munsi kwa Mungu Irani agirana ibiganiro n'umukuru wa Sentare nkuru y'ico gihugu. Muri ivyo biganiro impande zose zavuganye ko zibwirizwa gukomeza imigenderanire y'ivyo bihugu bisanzwe ari incuti magara. President wa Syria yagiranye kandi umubonano na President wa Irani. Televiziyo y'igihugu muri Irani ikaba yatangaje ko President Ibrahim wa Irani yabwiye mugenzi wiwe al-Assad ko Irani yishimiye igihagararo Siriya ifise. Yemeje ko Siriya y'ubu yubashe gusumba uko byari imbere y'intambara. Amakungu akaba abona Siriya nk'igihugu c'ijambo n'ijunja. Urugendo rwa President Bashar al-Assad muri Irani ni urwa kabiri akoze muri ico gihugu kuva intambara yo mu 2011 muri Siriya itangura. Televiziyo y'igihugu muri Irani ikaba yatangaje ko President al-Assad yabwiye mugenzi wiwe wa Irani ko ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo buri mu byatumye Israel ireka kwibasira Siriya mu 2015. Irani n'Uburusiya byaragize uruhara mu kugerageza guhagarika intambara muri Siriya. Ano makuru yose abagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa Paul Rusesabagina washingishije mu butungane bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina batangaje ko kuri igenekerezo ry'uno munsi wa Mungu ariyo tariki ntarengwa kuri leta kugira ngo isubize ibibazo yahawe itabikoze urubanza rukabandanya uko bitegekanijwe. Umuryango wa Paul Rusesabagina witwa ivuga ko Serugo yanyurujwe kandi akaburizwa igufa n'u Rwanda. Aha ugasaba indishi y'akababaro kagera kuri miliyoni z'amadolari 400 ya Amerika. Icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana I Londres mu Bwongereza ku kiganiro bagiranye kuri telefone kuri Leta y'u Rwanda amaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa Amerika ku kirego cha Rusesabagina.
Icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego arega Leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro bagomba gukora kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu bagira impungenge igihe cyatanzwe kizagera Leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba n'uko bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Kuba Leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka Leta mubibona mute?
Uburyo tubibonamo ni ukureba igikomba gukorwa ni kijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko Leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburanira mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba, ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba. Uzi ko ubwo uburenganzira buremewe mu rukiko, nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira agati bakarwivaganamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, ntibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yarenze noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, Leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze n'abashyize abavoka, nibwo abantu noneho bazamenya pozisiyo cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye.
Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze nawe.
Ikira hirya ariko mata iki ngo inyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe nk'uko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabila simuhumuruka mana
shefe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
rwiki ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka PAF mu mfunyapfunyo byemeza ko bigiye kwihutisha itangwa ry'impapuro z'inzira. Abakozi b'ivyo biro batangaza ko ibikoresho vyabura akabari navyo vyahora bituma abazisaba bashobora kumara amezi batarazironka vyabonetse. PAF yemeza ko ubu usavye urupapuro rw'inzira azoza araruronka inyuma y'iminsi itatu gusa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Impapuro z'inzira zirenga 7,000 nizo zimaze gukorwa kuvaho mu gisata kijejwe basohoka n'abinjira mu Burundi baronke ibikoresho bigezweho mu kwezi guheze. Urongo y'ico gipolisi Komiseri Maurice Mbonimpa ahamagarira Abarundi bose bari barasavye impapuro z'inzira kuva mu kwezi kwa cumi mwaka w'2021 gushika kubazisavye kugenekerezo rya gatatu kuno kwezi turimwo kwishikiraho bazisabije kugira bazitore kugira borohereze abasaba izo mpapuro z'inzira ntibazosubire kumara igihe kirekire bategereje. Yamenyesheje abanyagihugu bose ko huguruwe hagati mu gihugu ibanza cumi iruhande y'ikibanza cy'Ubujumbura bizohora bitanga izo mpapuro. Komiseri Mbonimpa arashikiriza Abarundi aho bari hose, umwe wese bivanye n'aho aherereye, aho ababa mu ntara bazohora batonda bagatunganirizwa impapuro z'inzira zikabasangaho bitarenze indwi imwe bivanye n'amasezerano bafitaniye na posita y'u Burundi.
Imunyinga hariho gisheni, ingozi hariho gisheni, mukayanza hariho gisheni, igitega hariho gisheni, murutana hariho gisheni, Imakamba hariho gisheni. Ibururi hariho gisheni. Imwaro hariho gisheni. Mucitoke hariho gisheni na bubanza hariho gisheni. Murumva rero umuntu ari makamba nagende imakamba iyandikishe. Bamubwire dosi ya passport, bayimubwire dosi ya passport twebwe ducapiwa na ngaha mu mashini ubwo nyene.
Iyo ngingo yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi ahagwiriye abadandaza benshi bamenyesha ko akazi kabo harabo kari karadindiye kubera kubura ibyo bitabo by'inzira bamenyesha ko ari ingingo nziza cyane bakizera ko izoja mu ngiro aba ni bamwe baganiriye na radio Ijwi rya Amerika
nihumure ku Barundi nihumure ku mwana igihugu twibaza igihe bo kurikiza nk'iyo ngingo bafashe kubona ko byokorohereza umwene igihugu twese nta mwene igihugu yoga yakabisa bose nibaza ko boshima iyo ngingo yoba yafashwe ahubwo urayishyire mu ngiro ntawe ureka gushima iyo ngingo
twari duvize ikibazo cyo kuja i Bujumbura kurondera ibyo byangombwa kuri papfu byadutwara uburyo bwinshi cyane kubera ingendo z'umwanya wose si ikintu waja kurondera ngo ucuronka ariko uno munsi kumva gishobora kuronderwa mu ndwi imwe gaca kiboneka kumva ari amashimwe akomeye cyane
nakomerwa amashi nimba imvugo izo jana ingiro turabishima cyane rwose twebwe gusa turabona yuko ngaha iyo na ruguru naho birateba baravuga ngo tubanza kujya i Bujumbura ngo bigasubira naho nyine bo dufashe bakaraba ko batwemeye ko bigira na ruguru burayo nyine baza barabinyarutse
abari bagifise impungenge komiseri Mbonimpa abasaba gutekana kuko byose byategekanijwe amenyesha abanyagihugu ko atanumwe azosubira kwakirwa i Bujumbura avuye hagati mu ntara ngo kuko ibyo bibanza byuguruwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu
fungure harabari mu minsi hetse bari bafise amakenga bagati ibitabo by'inzira n'ibike bose bagashaka kuza ngaha ubu rero ibitabo by'inzira turabifise kandi bikwiye pasiporo turabifise bikwiye abantu rero bashobora kugira impungenge ngo baze kurundana ngaha kandi binabagora bakarinda kuri ayandi matike y'ibintu bya transport n'ibiki kugira ngo base ngaha kandi bashobora kwiyandikisha aho baherereye hanyuma passport zitabashikira mu mwanya muto
warongoye igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi mu ntumbero yo gutuza abahora bikika mu kiza mu guhenda abanyagihugu bakabasaba urutwabo amenyesha ko atanumwe arekuriwe gutorera ico gitabo cy'inzira uwundi uwuje kugitora nawe asabwa kwitwaza agapapuro yarihiye ko nakaraga muntu yiwe abavyeyi yariko bararekuriwe gutora ibitabo by'inzira by'abana babo bakiri bato Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye
Tutizijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi haba mu baba mu misozi no mu bisagara abize n'abatize hari umugabo w'imyaka 36 mu ntara ya Bubanza mu Burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi amaze kuguramwo amatongo 4 hamwe na parcelle yubatsemo inzu Cyprien Miburo agahanura Abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura akazi canke umwuga ijo rya Amerika ryaganiriye na Miburo nibategurira inkuru ikurikira yakoze n'umenyesha makuru wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
Cyprien Miburo ku mutumba wa gahwazi ya mbere muri commune Mpanda intara ya Bubanza mu Burengero bw'u Burundi amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi Iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubukiye abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa bwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki
nje ndavyikorera nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka nkabona nabandi muko baregeka nanje canda jisho muzinga nanje canda hacaba umugaba mpo muti nanje canda genda kwegeka inzuki cyaje camere nyi camere cyo gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 neke kinzuki urakoresha umuti ugacana ugacucanga n'imamara n'ubundi muti wo mwishamba ugashushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na wa muti
niba uburaho imyaka 36 azigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatonga ne yose ni parasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko batangurane yasavye umuntu canke banki
nta wundi nsa mugo mwo sanswe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ta uwo mwuga aho maze kugura ndamaze kugura ibizi bine ndagura parasera nyine yo kubaka ndubaka kinzu
uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo hari nabo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije
abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka habari yinzu kintu abuki baburajaye ya ku kwezi sino kontora iyo nkora hari gihe manke yinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko kuyindi yinga nta ntambamye urimo n'umwuga mwiza birabagora kubikora bagacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakuja uruka n'umwotsi zishyigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi
Cyprien Mibura yahoze mu ishyirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha Mibura hanura abarundi na cyane cyane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi mu Burundi nta bitigira inyezina z'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zafite imizinga ibiri n'imiburi iburi kuri buri muryango inzuki naho urwo rwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri icyo gihugu mu myaka 15 iheze igisata cyaho ni cyita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba burimye n'ubworozi FAO zashyizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishyira mu mashyirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi igihugu bushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 duce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe yaba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 duce 4% nk'uko amatohoza y'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana rero je uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragiye
Ejo ki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Bega mariage yabaye ndende. Shofe nukuri mbwira sha n'ubumona dusigaje umwanya na gute kugira dushike ku mupaka.
Turabaga tuna 30 minutes tu mama.
Ibaze je nk'unyisubira gufata indi taxi njane rusange.
Madam.
Sa.
Tumugire bintu tubisubiye.
Abihere. Bega kuvuga.
Ko muri bwa mukuru wa bwere kuza bandi bose.
Aha numbeshe.
Aba bose bakuye ba. Niko. Ubu ziko tumira mu gihe ntakaraga.
Urakoze cyane iwacu rusange ni uko twambara
Cari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumwe rwara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Kuba baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Twandanyirize mu Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu baserukira barundi bakora imirimo mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kwa kane winondwi bazindukiye kuri meri ya Uvira gusaba kwemererwa gushinga ishyirahamwe rijeje gukurikirana ibibazo abarundi bahura navyo muri Uvira. Ijwi rya Amerika ryagiye harungitse mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Mbaruke Joel numwe muri aba barundi biganjemo bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanzwe ku biro by'umujyi wa Uvira.
Twaje ngaha kuri imirimo kugira ngo turabe ingene twuvugana n'abayobozi bakuru barongoye Uvira ya Uvira meya wa muji, turabe ko tubona nawe tuyage tumubarire ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe abarundi ngaha dufise ingorane ziduhanze zerekeranye niba tugiye duhura navyo bitarongerwa umuti
kibi.
Mwabibaze dufise ni byinshi cyane uraraba ngaha abana b'abarundi bamaje kuba benshi cyane ngaha mu gisagara cha Uvira kandi nta organisation bafise kuvuga ngo mwishira hamwe bakoreramo basi mu kigege bagize ingorane barabe ingene ijya shira hamwe ry'abagarukira ko cyangwa ry'abafasha.
Aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa Uvira basobanura yuko kubera kutagira ishyirahamwe babarizwa hari igihe bahohoterwa bakabura bakorera ubuvugizi.
Aha muri Uvira urahaba dufatwa, abantu bafatwa bafungwa, abandi bafatwa bagirizwa ko ari aba FNL, abandi bafatwa. Ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubwenye basigaye bafata n'umuntu n'ufitaniye ikibazo n'ubundi akamufata akamubura icyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo ni umurede tabara. None aho barede tabara tuzi nta tuzi kuko tuzi icyatuzi twaje guhangana n'ubuzima turonde icyo tushikiriza aba imiryango twasize mu Burundi.
Kenshi baravuga ko umurundi ajino abaze mu ngwe y'abagwanye. Twebwe rero dushaka kwitandukanya niyo migwe bavuga. Nico gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tushatumushira muri association yacu tukamicaze gukora nimba ari umugarizi cyangwa umumotare cyangwa umurimyi cyangwa umwubatsi tukamika intaze gukora icyo ari cyo. Nico gituma twakiriye association kugira ngo tumumenye twitandukanye nabo bantu kuko tumuzi akatubwira n'akazakora no kuva afatiye mu bindi bintu by'iyo nk'ibyo twe ntiduca tuduza amaboko kuko nituba tumuhoza aba agiye kubira n'ibyo yatubwiye yaza gukora.
Ndayize Patrick ni umurundi twasanze kuri meri ya Uvira agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari 15 bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Congo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa Uvira.
Igihe twavuye mu Burundi turiko tuza dufite amasepejere twe tuba tubona ko dufite ibyangombwa ariko tugeze ino turiko turarondera mu bwa minsi yose hari indi karte batuzanyeho ngo yita sejour carte de sejour ndetse n'uno munsi tuko turavugana nabonye abaita ba DGM muri centre ya Uvira hari muri avenue Kale bariko barafata barundi no kuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite sejour n'ubu ndetse n'ubu ubusepejere ubu nta kamaro gifite ku murundi igifite akamaro ni sejour yonyene kuko utayifite bagutwara ufite ndetse cyanke bakaje kugufunga.
Ijwi rya Amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kiki Kapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha 3 kuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone ariko bamwe muri aba barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije kuko ari byo yabijeje.
Bo yatwemerera ko aje kudufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa ama turonke na stati kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro kugira ngo natwe bikunde tumenyane nkuko turi dukorera ngaha mu gihugu mu gisagara cha Uvira twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutuje turi hamwe nimba rugize ingorane amenyaho yitura.
Saha muri Uvira honyine bamwe mu Burundi bahotegwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanyi ndetse no kuba muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ahubwo no mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri teritwari ya Fizi abarundi bakorera nabo bagenda bahotegwa rimwe na rimwe. Vedaste Gabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira.
Akaba n'unga duce dusoza amakuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari 10 na Joy Diane n'indahazwe. Ibiganiro n'amakuru vy'ino mugoro bavyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu bitwifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.
Tawara. 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 Tawara.
rengera 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 bantu bawe rengera.